Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa mbere itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2014. Kuri mikro kuri uyu mugoroba mukumwe nanje Fidèle Niyongabo
na Eugenia Mukankose, nanjye ndabasuhuje mwiriwe neza. Ikaze kuri radio yanyu, radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa moya n'iminota hafi 31 ku isaha ya Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Tutangurire ku makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Icegera cya Perezida wa Amerika Joe Biden yashitse ku murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev mu biganiro na Perezida w'ifatakibanza w'icyo gihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Urugendo rwa Biden rubaye mu gihe hakiri umwuka mubi mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine n'aho amasezerano ajejwe kugabanya imishyamirano muri ako karere yashyitsweko. Abategetsi bo mu biro bya Perezida wa Amerika Maison Blanche batangaje ko Joe Biden azoganira ku twigoro tw'amakungu tugenewe gufasha igihugu cya Ukraine kugira intambwe ku byerekeye gutunganya gushasha ibwirizwa shingiro. Nivyo abategetsi ba leta ya President Obama bavuga ko ari amatora y'umukuru w'igihugu azorangwa n'ubwigenge kandi atazobamwe ubusuma yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu. Icegera cya Perezida wa Amerika Joe Biden azobonana ejo kuwa kabiri n'abategetsi b'infatakibanza b'igihugu cya Ukraine, President Alexander Dushkinov n'umushikiranganji wa mbere Arseniy Yatsenyuk. Biteganijwe kandi kwabonana n'abashingamateka b'igihugu cya Ukraine, aho azoshikiriza ubutumwa bwa leta ya Amerika bw'uko ishyigikiye leta ihari muri iki gihe muri Ukraine. Leta zunze ubumwe za Amerika zaragabishije kandi ibindi bihano ku Burusiya, hamwe abategetsi b'ico gihugu bobandanya gufasha abagira imyerekano mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine bashigikiye Uburusiya.
Muri Siriya abakandida bashobora gutangira kwiyandikishiriza amatora ya perezida kuri uyu wa kabiri ejo. Amatora umuvugizi w'inteko havuga ko azaba ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu. Itora ryatangajwe kuri uyu wa mbere rizaha perezida Bashar al-Assad amahirwe yo gutsindira manda ya gatatu y'imyaka 7 ku buyobozi bw'igihugu. Bwana Assad hamaze igihe ahanganye n'abarwanya ubutegetsi mu bushyamirane bwatangiye ari imyigaragambyo mu mutuzo mu kwezi kwa gatatu k'umwaka 2011, igahita vuba na vuba ivamo intambara yahitanye abantu barenga 150,000. Izindi miliyoni 2.6 z'abantu zahungiye mu bihugu baturanye na Siriya, kandi ubwo bushyamirane bwakuye abantu barenga 3.5 million mu byabo imbere muri Siriya. Perezida Bashar al-Assad ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2000 ubwo yajyaga ku buyobozi ise amaze kwitaba Imana. Ubu se yaramaze ku buyobozi bwa Siriya imyaka 30. Bwana Assad yatsindiye manda ya kabiri mu mwaka w'2007 abonye 77% by'amajwi mu itora batavuga rumwe n'ubutegetsi badurumbanije, kandi yari umukandida rukumbi.
Mebek Flezigi abaye umunyamerika wa mbere w'umugabo atsinze ihiganwa rya marathon ryo mu gisagara cya Boston kuva mu mwaka w'1983. Flezigi afise imyaka 36 muri iki gihe yarangije ihiganwa rya marathon rya Boston mu masaha 2:08:37, imisegunda 11 imbere y'uwarangije mu kibanza cya kabiri Wilson Chebet wo mu gihugu cya Kenya. Umunyamerika wa nyuma yaheruka gutsinda ihiganwa rya marathon ryo mu gisagara cya Boston ni Greg Mayer yarangije ihiganwa mu masaha 2:09 mu mwaka w'1983. Ku rwego rw'abafasoni Rita Jepto wo mu gihugu cya Kenya niwe yatsinze ihiganwa rya marathon ryo mu gisagara cya Boston, ukaba ari kugira gatatu atsinda iryo higanwa. Yarangije mu masaha 2:18:57. Tubibutse ko ari we yari yatsinze iryo higanwa mu mwaka uheze. Avuga ko icyo gihe bitari byoroshe kunezerwa inyuma y'insinzi yiwe kubera ibitero by'amabombe byabaye igihe iryo higanwa ryari ko riraba.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku makuru yerekeye Afrika, umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko ya Somalia yahitanywe na bombe yatezwe mu modoka i Mogadishu. Isaac Mohamed Ibrahim yishwe ubwo bombe yari yahishwe mu modoka ye yaturitse mu murwa mukuru w'intara ya Hamari Wayne. Undi mudepite Mahamud Abdi yakomerekeye muri icyo gitero. Icyo gitero n'abakomeretse byemejwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Somalia. Umutwe w'abarwanyi bo muri Somalia Al-Shabab wavuze ko ari wo wagabye icyo gitero. Uwo mutwe ukorana na Al-Shabab na Al-Qaeda mbabarire watakaje igice kinini cy'ubutaka wagenzuraga mu myaka ishize ubwambuwe n'ingabo za Afurika yunze ubumwe n'iza Somalia. Cyakora abo barwanyi bakomeje kugaba ibitero buri na gihe. Mu kwezi kwa kabiri abantu 17 barishwe ubwo abarwanyi ba Al-Shabab bisheshe ku ngoro ya Perezida Hassan Sheikh Mahamud icyo gihe yabonye rusimbuka nta gikomere.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagirije abagwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko ko bishe abantu amajana n'amajana mu gisagara gitoyi cya Bentiu bifatiye ku bwenegihugu n'ubwoko bwabo. Ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Sudani yo mu manuko byatangaje iyicwa ry'abo bantu ko ryabereye mu gisagara cya Bentiu inyuma y'uko inteko zigwanya ubutegetsi zifashe ico gisagara cyari mu minwe ya leta ku itariki 15 z'uku kwezi kwa kane. Ibiro vy'ishirahamwe ONU muri Sudani yo mu manuko vyamenyesheje ko abagwanya ubutegetsi bishe abasivile barenga 200 bakomeretse abandi barenga 400 mu musigiti wo mu gisagara cya Bentiu aho abantu 100 bari bahungiye ingwano. Ibiro vy'ishirahamwe ONU bimenyesha ko abagwanya ubutegetsi bajanye abantu bamwe ubwenegihugu n'ubwoko kanaka imbere yuko bica abandi. Ibiro by'ishyirahamwe ONU bimenyesha ko abagwanya ubutegetsi bazwi ku izina rya SPLA in opposition bishe kandi abantu batari bake mu isengero ry'abakatolika inyuma yuko babajije kuvuga ubwoko bwabo. Ntacyo abagwanya ubutegetsi cyangwa abategetsi ba leta y'igihugu cya Sudani yo mu manuko batangaje buno nyine ku vyerekeye ayo makuru.
Muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru. Perezida wa Korea y'Epfo Park Geun-hye yanenze kapiteni w'ubwato n'abo bari bafatanije gutwara ubwo bwato bwarimo abagenzi kuba barabutaye ubwo bwarimo kurohama burimo abantu babarirwa mu magana. Perezida ibyo yakoze Perezida aravuga ko ibyo kapiteni yakoze abinganisha n'icyaha cy'ubwicanyi. Kapiteni n'abakozi batandatu batawe muri yombi igikorwa cyabo nyine hakakinganisha n'ubwo bwicanyi. Itsinda rishakisha mu mazi rimaze kubona imirambo 87 kugeza ubu mu gihe abantu 210 ntawe uramenya irengero ryabo. Umubare w'abantu bahitanywe n'iyo mpanuka y'ubwato kuri uyu wa mbere wiyongereye vuba na vuba ubwo abazobereye mu kwibira mu mazi bagiye mu mazi hasi cyane noneho ubwo bwato bwiyubitse bakabonamo imirambo. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda.
Mushobora kandi no gushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA hamwe no kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tunyarukira noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, umuhanzi Mihigo Kizito yemeye ibyaha byose byo guhungabanya umutekano w'igihugu ubushinjacyaha bumurega. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yakurikiranye iyi nkuru.
Kizito Mihigo na bagenzi be batatu bambaye amapingu ku maboko barinzwe cyane bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kakiru. Basaga nk'abadafite ubwoba barebye mu maso. Hari abaturage benshi n'abanyamakuru baje gukurikirana urubanza. Basomewe ibyaha baregwa uko ari bine birimo icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, icyaha cy'ubugambanyi no kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, ubufatanyacyaha ku cyaha cy'iterabwoba n'icyaha cy'ubugambanyi. Kuri Kizito Mihigo we anakurikiranwaho ikindi cyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. Umucamanza yabajije buri muburanyi niba yemera ibyaha aregwa. Kizito wenyine niwe wemeye ibyaha aregwa byose.
Ibi byaha ukekwaho urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera?
Ndabyemera.
Okay. Witeguye kuburana cyangwa hari ikindi kibazo?
Nari mfite umuntu umuburanira, umwunganira mu mategeko, avoka. Nari nawe twajyanye umushinjacyaha. Ariko umunsi imbere ya saa sita yavuze ko abivuyemo adashobora gukomeza kunyunganira. Nagira ngo rero niba bishoboka, niba amategeko abyemera, mumpa akanya gato, iminsi mike yo kongera ngashaka undi muntu umwunganira, noneho nzabona kuburana. Murakoze.
Abandi baburanyi barimo umunyamakuru Ntamuhanga Cassier Jean Paul Dukuzumuremyi wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda na Niyibiza Nyensi, nabo babwira urukiko ko bemera ibyaha bimwe ibindi bakabihakana. Ababuranyi barimo Kizito Mihigo, umunyamakuru Ntamuhanga Cassier, basabye urukiko kwigizayo urubanza rwabo, bakazabanza gushaka ababunganira mu rukiko kuko uwunganiraga Kizito yivanye mu rubanza rwe. Urukiko rwimuriye urubanza wa kane w'iki cyumweru. Gusa hifujwe ko kubera ubwinshi bw'abaturage bakurikirana urubanza rwabera ahantu hagari. Usibye abaturage n'abanyamakuru bari benshi, hari nabo mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumuta, turagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda noneho tunyarukire mu Burundi.
Urakoze. Mu Burundi, Leon Senge Dakumana ayoboye umugambwe Sawanya Fredebu n'urunani ADC Kibiri yasubiye kurengutswa imbere y'icyariho cy'umushikiriza amanza makuru wa Repubulika muri meri ya Bujumbura. Yagirizwa n'umugambwe CNDD-FDD ko yabeshe mu ikete yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ubutegetsi buriko burategura ihonyabwoko rifatiye ku vyiyumviro vya politiki. Tabita Mukamusoni, uri kuri telefone uri Bujumbura, woducira ku mayange muri make ivyerekeye urwo rubanza rwa Leon Senge Ndakumana.
Ego Fidel, kuva nk'isaha zitatu n'iminota mirongo itatu n'itanu gushika isaha umunani n'igice kuri uyu wa mbere, Leon Senge Ndakumana arongoye ADC Kibiri ari kumwe n'umushingwamanza wiwe François Nyamoya, baburanye n'abashingwamanza b'umugambwe CNDD-FDD nabo nabo bari kumwe n'umushingwamanza wi Radio Rema FM. Uwo rero arongorana ni ADC Kibiri yagirizwa kuba yarabeshe mu ikete yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon, aho yavuze ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burategura ihonyabwoko rifatiye ku vyiyumviro vya politike, kandi ngo ni Radio Rema FM ari radio y'umugambwe CNDD-FDD ngo bafatiye kugene iyo radio ishikiriza amakuru. Umushingwamanza François Nyamoya aburanira Leon Senge Ndakumana rero niwe yatumenyesheje ivyo bavuganye, kuko kwa rukurenguka ntabwo rwa rubanza rurekuriwe kujamo n'abantu bose.
Ryari rya mbere arengutswa?
Yari rya kabiri ku munsi wa kane naho yari yarengukijwe, hanyuma basura kumubwira ngo arenguke ku wa mbere. Uyu munsi naho nyene urwo rubanza ntirwaheze, kuko sentare yaciye batuma ivyemezo ku vyo bagiriza Radio Rema FM muri izo mburano. Mbere rero baciye babasaba n'amajwi ya Radio Milikorine yo mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo Radio Milikorine rero niyo Leon Senge Ndakumana yagereranije muri iyo kete na Radio Rema FM y'uyu munsi hano mu Burundi, avuga yuko Radio Milikorine niyo yafasha mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo habeho genocide, imenyesha ko bariko barategura genocide, ngo na Radio Rema FM rero niyo ayigereranya. Radio Rema FM rero yoyo uyiburanira akaba yatumenyesheje yuko ari akanyamuneza, kuko ngo Leon Senge Ndakumana yoba yanasavye ikigongwe imbere y'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika, imbere y'icyaro cy'umushikiriza manza ko ivyo yavuze atabifitiye ivyemezo. Ariko rero François Nyamoya we yatumenyesheje yuko ivyo Leon Senge Ndakumana yanditse byose babifitiye ivyemezo mbere ku munsi wa gatanu ngo bakazoza abazanye ivyemezo.
Urakoze. Yari Tabita Mukamusoni yariko adushikiriza iyi nkuru muri iki kiganiro ku vyerekeye irengutswa rya Leon Senge Ndakumana.
Iyi nshuti ya turi kumwe, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukomeje ibiganiro byacu, ubu noneho tunyarukire mu Rwanda. Hari umusore wishe ari we witwa Hora Sylvester, yishe umwana w'umukobwa mu minsi ishize. Uwo mwana yari afite imyaka 12, yitwaga Uwase Isimbi Shalome. Ubu rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru y'uko urukiko rwa Nyarugenge rwamukatiye igifungo cya burundu. Muri kumwe hano muri studio na Etienne Karekezi abakurikiranire ayo makuru.
Urakoze Eugene. Muri mwa twavuganye n'umwe mu bantu bagiye yo nizeye ko ari kuri telefone nyumva Eric bagira ubusa, no umunyamakuru wa radio Isango Star ari Kigali. Eric, wiriwe neza?
Mwiriwe mwiriwe neza.
Eric komera cyane wagiye muri uru rubanza muri make abacamanza mu gukatira uyu mugabo bashingiye kuzihengingo byagenze bite?
Baka basoma imyanzuro y'urukiko bavuze ko muri rusange bakurikije ibimenyetso ubushinjacyaha bwabagejejeho birimo imvugo ya yuregwa atahakanaga ko yishe uriya mwana wa se Shalomo ndetse n'icyuma yerekana ko yamwikishije na raporo ya muganga yagaragaje ko uriya mwana yishwe akebwa ijosi. Ibyo ni ibimenyetso urukiko ruvuga ko rwashingiyeho kandi ku buryo bwahise bumuhamya icyo cyaha.
Uru rubanza ruranishwa mu cyumweru gishize Eric kuri stade Nyamirambo, hari abantu benshi cyane baje kurikurikira uyu munsi imyanzuro imaze gusomwa, abantu bakiye bate igihano cyakatiwe uyu wahamijwe icyaha?
Nibyo, mbere yuko dukomeza mbanze nibute ko uri yahora Silvestre ubundi na mazina urukiko ruvuga ko yihinge bagira bafayotiye ku bimenyetso ubundi amazina ye y'ababyeyi ni Haguma Amahoro Silvestre.
Yego.
Tugiye rero kuri icyo mwarimu mbajije cy'abantu uburyo bari bameze yaje ahagana mu masaa 10:40 cyane ko n'imvura yari yaguye byari biteganijwe ko ahagera saa 10, ariko ukurikije uburyo abantu bamwakiriye bari biganjemo urubyiruko wagiraga benshi wa ari abakozi bo mu rugo wenda bavuga ngo ni bagenzi bari baje kureba uko byari bimeze, wabonaga ko bamukomereye bikomeye, ubona ko umwanzuro we yafashe kugira ngo abashe kuba yakicira mwana utanyuze benshi.
Hanyuma se urukiko rumaze gufata imyanzuro, uyu Haguma Amahoro ashobora kuba yajurira? Birashoboka?
Icyo kujurira ntacyo urukiko rwa kivuzeho cyane ko nabonye nta mwunganizi yarafite. Nta nubwo yigeze ahabwa ijambo ngo abashe kuba yagira icyo avuga. Polisi yahise imunyuza ikibaho akwita ngo mu gikari, yahise imunyuza mu marembo na koporito inyuma ya stade, n'umujyana buguru budakora hasi kuko urebye uburyo abari baje kumva urubanza bari bameze bashoboraga kuba babugirira nabi iyo irangaraho gasoza.
Ariko se abacamanza bamwibukije ko ubwo burenganzira yaba abufite?
Ubwo burenganzira abacamanza ntabwo bigeze babimwibutsa. Nanone nibutse ko uyu Silvestre wari warihimbye Silvestre, ariko izina rye ngo ni Siriza Hora Silvestre, nayo yari yarihimbye ariko akaba ari Amahoro Silvani. Nibutse ko ubundi guhamwa kiriya cyaha cy'ubwicanyi cyamuhamye, ariko yarakurikiranyweho ibyaha bitatu harimo icyo cy'ubwicanyi, gukoresha inyandiko binyuranije n'amategeko ndetse no guhindura amazina binyuranije n'amategeko. Asesengura rero icyaha ku kindi, yavuze ko biriya byose bimuhama, ariko kubera ko icyaha cy'ubwicanyi bwacyo bugambiriwe kigomba guhanishwa burundu, ahita ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Yibutsa ko iyo umuntu ahamwe n'icyaha kuriya yemera icyaha yakoze, aba agomba kuba yagabanyirizwa igihano, ariko asubiramo ko kuba yarabikoze akabikora abigambiriye n'ubugome yavuze ko bwari bukamije bw'icyaha, adashobora guhabwa imbabazi, ahita yongeraho ko agomba kwamburwa uburenganzira uburyo buhoraho yarafite mu gihugu.
Turagushimiye cyane. Ni mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa, ni umunyamakuru wa radio Isango Star iri Kigali mu Rwanda. Turagushimiye.
Nanjye ndabashimiye.
Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka noneho tunyarukire Boston, hongeye kubera marathon nyuma y'umwaka ushize. Haturikiye ibibombe bibiri muri iyo marato iheruka. Fidel Niyongabo ari kumwe n'umwe mu bantu bakurikiranye ibibera aho i Boston muri marato. Fidel,
urakoze. Jeanne, nk'uko ubivuze, ihiganwa rya marato ryo muri uyu mwaka muri gisagara cya Boston ryarangiye mu kanya. Kuri telefone ngaha muri studio turi kumwe n'umunonotsi Gilbert Habonye, aba mu gisagara cya Austin mu ntara ya Texas ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuhabonye afise ishyirahamwe Fondation Gazelle ifasha abanonotsi mu gisagara cya Austin, akaba yari yarungitse abanonotsi biwe guhiganwa mu gisagara cya mu ihiganwa rya marato mu gisagara cya Boston. ngaha rero kuri telefone turi kumwe nawe Gilbert twabonye. Gilbert waramutse?
Ndabaramukije.
Washobora kuducira ku mayange ku vyerekeye abanonotsi warungitse mu ihiganwa rya Boston?
Ego nkuko mubivuze murakoze kumva ijambo. Hari abantu 56 bagiye guhiganwa. Muri abo 56 harimo batatu batashoboye guheza mu mwaka uheze. Ibibombe byaturitse bagira abashike hano barabuza guheza. Hanyuma rero uno munsi batanguye byagenze neza umutekano wari wose. Icyabatumye babandanye kugira baje kwiruka kwari kugira bifatanye n'ababuze, hanyuma bongere baheraheze akazi bari batanguye kuko barabatesheje. Rero byagenze neza, bamwe bashitse abandi bacari ko baraza, ariko umutekano ni wose nta ngorane.
Mu mwaka uheze wari warungitse abangana iki?
47.
Igihe haba bijya bitero by'amabombe nta wakomeretse mu wari warungitse bose barashoboye kurokoka?
Nta n'umwe yakomeretse. Abo batatu bari bagira abashike, hanyuma abapolisi barabasubiza inyuma. Rero uno munsi basubiyeyo guheraheza kugira bashobore gushika.
Witegereje ivyo bitero vy'amabombe, abari inyuma yavyo bashaka kugira iterabwoba no guca intege abantu b'abatrete mu mahiganwa nk'ayo. Kubona ihiganwa ryabandanije hafashwe n'ivyo ingingo zikomeye zerekeye umutekano, ariko kenshi na benshi no mu batari barangije harimo nabo bo mu ishyirahamwe ryawe bakaba bagiye, mubona vyerekana iki ku vyerekeye umutima n'ishaka no kurinda murantunga kubijanye n'abanyamerika?
Nibaza yuko aba bantu babagira nabi baba bagomba gutera ubwoba. Ni kuri Boston yabyifashemo neza mu kurondera gufatanya umutekano, hanyuma birerekana yuko abantu b'abanonotsi, abantu babimenyereza kwiruka na cyane cyane abantu biruka marato n'abantu bakomeye mu mutwe cyane, rero birerekana yuko umutekano uhari ntawuzobabuza, kandi umutekano Boston yari yawemeye kuzoshyiraho umutekano abantu bakiruka mu mahoro ntihagire n'ubakoma. Birerekana neza yuko abo bantu bafise bashaka kugirira n'abanyagihugu kata bazoshika.
Mwashoboye kuvugana n'abo banonotsi warungitse, wabonye babi byifashemo gute nyuma y'iryo higanwa no kugene hari hafashwe izo ngingo zose no kugene ihiganwa muri rusange ryagenze?
Muri twashoboye kuvugana n'abantu benshi kuko barabije gutwara amatelefone, rero atavugana n'imiryango yabo ni ya mparapori kambwira bariko barashika n'ingene babyifashemo neza. Mugabe jo bose twaravuganye bari banezerewe, nukuri bari baryohewe, nta gukekanya bari bafise ko ari ikintu kizobashikira.
Amahiganwa yose azobandanya ya Boston bazoyita ata kibazo?
Ego nukuri ata kibazo, bari banezerewe nukuri byari biryoshe cyane kubona umwaka uheze. Aya masaha mu minota 10 niho ikibombe cya mbere cashika, hari saha 2:05. Bamwe barateshejwe ntibashitse, abashitse nabo harababuza ababo, harabari kurore babuza ababo. Uno munsi karakanyamuneza kwari kwifatanya nabo babuza ababo, kugira bafate mu mugongo babereke yuko turi hamwe dufatanye mu nda nta kizoducamwo. Rero babyerekanye uwo munsi, nashaka gushimira umujyi wa Boston.
Murakoze. Yari Gilbert tuhabonye umunonotsi aba mu gisagara cya Austin mu ntara ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afise ishyirahamwe Fondation Gazelle rifasha abanonotsi mu gisagara cya Austin, akaba yari yarungitse abanonotsi biwe guhiganwa mu gisagara cya Marathon, mu gisagara cya Boston mu ihiganwa rya Marathon. Turagushimiye. Abakunzi b'ijwi rya Amerika baratwandikira iminsi yose bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, yamara ari n'abakoresha Facebook. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka aradushikiriza bumwe muri ubwo butumwa.
Uno munsi twahaye urubuga rwa Facebook wacu abakunzi b'ijwi rya Amerika badushikirize amakuru avugwa mu karere kabo, bongera basangira ivyumviro n'abandi banywanyi bacu bo kuri Facebook. Barushimana yatwandikiye avuga ati: mwiriwe neza, ubu tuvugana wa musore wishe umwana w'umukobwa w'imyaka 12 witwaga Bella. Urukiko rwa Nyarugenge rwamukatiye igifungo cya Burundi runamwambura uburenganzira ku gihugu maze rwemeza ko icuma yakoresheje mu kumwica kije mu maboko ya leta. Andrew yatwandikiye abaza ati ariko ya ndege ya Malaysia yakomeje kubura n'abantu bayirimwo nta marengero abahanga bayivuga ku iki. Andrew n'abandi bose muba mu ofisi ico kibazo twabamenyesha ko muri aka kanya iyo ndege itaramenyekanya amaherezo yayo ariko inkuru zayo tubandanya tuzikurikirana hafi na hafi. Hagize amakuru aboneka yerekeye indege twayabashikiriza mu maguru masha. Uwisenga ari mu Rwanda we yatwandikiye avuga ati imvura itanguye kuba nyinshi cyane abantu bose bitegure bateganye kare uburyo bunoze bwo guhangana n'ibiza. Ati kandi twitegure ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristu uri bugufi. Pasteur we yansavuga ati hano turi ikivugwa cyane n'ubuhanga ubushishozi ubuhanga n'ubushishozi bya polisi y'igihugu cacu aho ikomeje gutahura abagizi ba nabi bagambanira Rwanda n'abanyarwanda bashaka kuvutsa umudendezo n'amahoro twahawe n'abarubohoye. Kwihangana we yatwandikiye avuga ati murakoze kongera kuduha umwanya. Ati n'ukuri inkuru ishushe abantu kuri no munsi nukumenya niba koko urukiko ruzemeza ko Kizito Mihigo hamwe na bagenzi biwe bakoranaga n'imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Gusa ati nanone iyo uganiriye na bamwe mu babikurikira usanga bacumva ko hari impamvu runaka yaba yaratumye Kizito ku giti ciwe yemera ko yakoranye na RNC na FDLR kuko witegereje neza usanga bitumvikana ukuntu bihutishije urubanza rwabo paka mu rukiko kandi nyamara hakigaragara imanza nyinshi za bamwe mu baregwa genocide yakorewe abatutsi zitari zakabonerwa umuti. Barangiza bati ikihutirwa no guhamya ko Mihigo nabo baregwa bagomba kwemezwa ko ari abagambanyi b'ubutegetsi pe. Ati aha wenda hari filimbi ya nyuma izavuga ukuri kuzaje hagaragara ko Kizito nta ruhare yagize mu kugambanira igihugu kuko nta mpamvu yumvikana kandi yatanzwe ituma bavuga ko ari mu dutero shuma twagiye dutera za genocide hirya no hino mu Rwanda. Ati erega umwami Yehova urabibemo kuko harabazira ibyo batakoze. Murakoze. Ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu kuri Facebook batwandikiye. Murakoze.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu bya kuri uyu mugoroba amari imbere yaho reka tubibutse muri make incamake y'amakuru twari twabateguriye. Icegera cya President wa Amerika Joe Biden yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev mu biganiro na President w'ifata kimanza w'ico gihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Urugendo rwa Biden rubaye mu gihe akiri umwuka mubi mu buseruko bwa Ukraine.
Muri Syria haba kandida bashobora gutangira kwiyandikisha mu matora ya perezida ejo kwa kabiri. Amatora umuvugizi w'inteko havuga ko azaba ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu.
Mebeke Flezigi abaye umunyamerika wa mbere w'umugabo atsinze ihiganwa rya marathon ryo mu gisagara cya Boston kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 1983.
Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Somalia hitanwe na bombe yatezwe mu modoka i Mogadishu. Isaka Mohamed Ibrahim yishwe ubwo bombe yari yahishwe mu modoka ye yaturitse mu murwa mukuru w'intara ya Hamari Wayne. Undi mudepite Mahamud Abdi yakomerekeye muri icyo gitero.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika iganiye twari twateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na des yadufashije kuvyerekeye kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Eugenie Makankusi. Tubashimiye rero mwese ko mwateze amatwi. Twongeye kandi kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muza kumva muzumva ejo mu gitondo kuva saa 11 n'igice kugeza saa 12 n'igice za mu gitondo nkuko nari bibabwiye. Ngaho rero hagataha mugire ijoro ryiza.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.